Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ndiye kwashikiza ibiganiro vya leo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2019 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 i Kigali no kuri 93.3 i Karongi mu Rwanda turi kanira ikisoro kuri FM 98.9 ya Voice of Muhabura mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cya makuru w'isatu wa Kaburungu radio yacu leo wa Kaburungu kama muri beneza nshuti mwese namwe yakunze radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Nyuma yaho mu rwi seni ujeje ubutumwa n'amatora mu Burundi utangarije ikirangaminsi cy'amatora abashinga amateka abakenguza amateka n'abajejwe abajenama bo makumitumba bamwe mu bazokwitoza bari mu bazokwitoza badaciye mu migambwe ahubwo babisabwe n'abanyagihugu bariko baramenyekana uyu munsi mu kiganiro muri sanga turavugana n'umushinjacyaha Dieudonné Nahimana yarigeze kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020 ariko ntibyagenda uko yabyifuje mu kwezi kwa 12 niho yemererwa n'umurwi semi kuja ku rutonde waza kwitoza matora abashinga amateka atekanijwe mu mezi ari imbere two kwibutsa kwa matora y'abashinga amateka mu Burundi hamwe n'abahanuzi bo ku mitumba atekanijwe ku igerekezo rya 5 y'ukwezi kwicenda mu mwaka mu gihe y'abakinguza amateka atekanijwe ku igerekezo rya 23 y'ukwezi kw'indwi amatora yo ku mitumba nayo atekanijwe ku igerekezo rya 5 y'ukwezi k'umunani. Imbere y'ayo matora yose abahiganwa bazohabwa ikiringo cy'iminsi 21 cyo kwiyamamaza. Nkuko rero twabibabwiye mu kanya uyu munsi turi kumwe n'umushinjacyaha Dieudonné Nahimana amaze kwemererwa kuzohiganwa aturikishije mu mugambwe mwaramutse neza umushinjacyaha Nahimana.
Mwaramutse.
Muraho murakoze ngaho.
Ego tumeze neza Bujumbura harapfutse nta zuba ryinshi rihari nta n'imvura hameze neza.
Ni byiza cyane rwose. Mutubwire rero icyatumye mufata inkingo yo kwitoza amatora imirije.
Ubwa mbere ho nuko musanze mubizi kuva kera kuva nkiri muto n'andi muntu akora ibikorwa byo gufasha cyane cyane mu gwaruka ingene bashobora kuba abantu bategura akaruza keza kabo n'akaruza keza k'igihugu rero kuva mu mwaka w'2020 nko mwabibonye bamwe mu gwaruka nigishije maze kwigisha abarenga bashika hafi 2020 mu bijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi basabye yuko nabaserukira mu matora yari yateguwe ku mukuru w'igihugu hanyuma ndemera kwitoza mugabo ndababwira ko nashobora kwitoza mu by'imigambi kuko nta mugambi nigeze njamo kuva mvuka navuga nti byiza no uko amategeko abinyemera reka ngende nk'uwigenga rero kuva icyo gihe nabandanije nigisha ibijyanye by'uburongozi igihe cyose namafite ugaruka cyo munzimeretse gutanga impapuro z'umutsindo ku bw'abaheze kwiga ibyo byigwa by'uburongozi bashika ku 230 rero ndabatera intege iminsi yose kuja mu bijyanye n'iby'uburongozi bw'igihugu cyane cyane abagaruka b'abakristu bari mu mashengero atandukanye kubabwira yuko by'ubuzima by'igihugu biraraba nabo nyine hanyuma nabo barasubira kumubaza bati none kubera iki nawe utotuje mbere nkuko wabikoze mu mwaka w'2020 ukitoza kuko twari twagiye mu by'amatora y'umukuru w'igihugu naho ariko turonko duserukira mu namashinga mateka yigenga agashobora gushikiza ibyumviro byiwe rero kora ko mbona atakibimbuza haba mu mategeko y'igihugu haba mu bikorwa nsanzwe nkora nacyo gituma rero nacyo nemera ko kubajya imbere kugira ngo ushobore gutanga kandidatire yanjye mu bijyanye no kwitoza mu namashinga mateka.
Icyo kibazo mushikirije cy'uburongozi ubuhinga n'ubumenyi mama muha urwaruka turakigaruka ko kuko amatwi dusumira namwe mararose urupapuro rw'umutsindo cyangwa agashimwe mu gukarisha ubwenge mu byerekeye uburongozi reka no gutwara leadership byabereye muri kaminuza ya Ghana turabigaruka ko ariko nashaka ubwa mbere na mbere tubanze tuvuge kuri aya matora murashaka kutubwira neza aho mushaka kwitoza ni hehe.
Ego gambe nashaka gukosora gatoyi kuvyo mwavuze mu ntangamarara amatora y'ashinga amateka n'abahanuzi ba 10 nazo bitariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu z'ukwezi kw'icenda no kuvuga
ko kwa gatandatu
rero nkazo banitoje nk'userukira abarundi b'abanyikazi bo mu ntara ya Bujumbura nshasha kuko baherutse gusubiramwo ibijanye n'indinganizwa y'intara mu gihugu ubu hari intara 5 rero Bujumbura nshasha igizwe n'amakomine yahora ari intara nka za Bubanza Cibitoke namwe mu makomine yaragize intara y'ico bita Bujumbura Rural abo hose hari mu ntara imwe ya Bujumbura rero je nitoje mu ntara ya Bujumbura kuko ariho maze imyaka myinshi mba kugira nshobore guserukira abari mu mikazi ya Bonyibe.
Hari abantu bashobora kwibaza ko kwitoza ku giti cy'ubumuntu yigenga bishobora kuba bitoroshe kandi nako n'imigambwe nayo nyine kenshi na kenshi usanga itoroherwa mwibwi amahirwe yanyu ngari
nibaza yuko jewe mu buzima bwanjye kuva kera n'abasanzwe banditse nk'undi bintu byoroshe ko gusa byoroshe ariko ni uko umuntu agerageza gukora ikintu kuko aba yizera yuko ashobora gushika biciye mu kwizerwa n'abantu bamutora canke amushigikiye rero ntibyoroshe kuko amategeko yarahindutse aho usanga wigenga asabwa ibice 40% kugira ngo ashobore gutorwa muri iyo ntara aduserukira mu gihe abimigambwe basaba abice 20% gusa mu gihugu cyose rero ndabye abazotora mu gisaga mu ntara ya Bujumbura bagera ku hafi ku miliyoni n'600,000 n'700,000 gutyo rero bisaba abantu bashika 700,000 bazontora kugira ngo ushobore kwinjira mu nama nshinga amateka si ikintu cyoroshe mu gihe uri kwahiganwa n'imigambi y'ibisanzwe uri kurakora kandi ifise uburyo butari buke ariko rero ndabye ibikorwa maze imyaka irenga 25 nko ya muri kino gisagara byagize akamaro kugaruka bitari buke bw'igihugu canke ndabye n'abantu basanzwe batari mu migambi ingene bangana ndafise ivyizigiro yuko ari amahirwe menshi yuko abadonyi byaragira bashobora kubaserukira mu namashinga amateka cyane cyane muri kino gihe nibazo yuko urwaruka rukeneye kumva yuko rufise abantu batahura ibibazo byabo bagashobora kubaserukira nizera ko n'abari mu migambwe mu rwaruka badontora kubera ko bumva yuko sanzwe nzibazo basanzwe bafite kugira ngo bashobore kubaserukira.
Murashobora kutubwira icyatumye muhitamo intara ya Bujumbura?
Ubwa mbere ho nuko ariho mba maze igihe kinini ndahaba n'ahatariho navukiye mu ntara ya Muyinga ariko amategeko arakwemera yuko aho wavukiye cyangwa aho uba umaze igihe uba ushobora kuyitoza rero imyaka hafi 30 ndayimaze mu gisagara cya Bujumbura kandi sinashitse nicara narakoze ibikorwa bitari bike ntanguza nk'ishyirahamwe rya New Generation ryafashe kugaruka iyo myaka yose muri kino gisagara hariho ndamusanzwe n'umumenyeshamana cyangwa n'igice cy'ijambo ry'Imana nk'umwungere mishengere ofisi ibikorwa nakoze sengera atandukanye hariho ariko kandi niho mfite umuryango abana banje bakuriye kuko wajya mu by'uburongozi abantu barakurabira ku cyitegererezo cy'umuryango wawe kutari umuntu utagira aho uhagaze niho byoroshye ko umuntu ashobora kumbona ariko rero kandi mbifuza yuko mu bantu baduserukira abandi muri aya matora batora abantu baserukira intara baja mu gake hanyuma ugasanga n'ibibazo byaho ntabyo bazi nibaza ko ibibazo byo muri kino gisagara cya Bujumbura ndabizi cyane kuko ndahabaye imyaka itari mike kandi niyo nkora ibikorwa byanjye bya misi yose n'icyicaro gikuru cy'ibikorwa ndongoye niho bisumbukire.
Ku bwanyu mwihweje nk'ibintu bishobora kubabera intambamyi ku giti cy'umuntu yigenga azo bahibihe aho nibaza ko mwabiciye hirya no hino kugira ngo muhitemo kwitoza nk'umuntu yigenga nibaza ko mwabici hirya no hino mukabona ko arivyo bikwiye nta ntamba myizi ishobora kwaba
inamba zirahari yambe naivuze niyo ijanye n'ingene bashize itegeko rigenga amatora canke n'ibyizi bashingire basabye ibice byinshi cyane ku wigenga ni kuvuga leta bidusaba ingufu nyinshi gusumba abari mu migambi cya kabiri nuko abarundi ntibaramenyera cyane yuko umuntu atari mu mugambwe kumbure yoba afise ingufu udashobora gutuma ashobora kwica ashikirize ko tubiri uburemere ariko niko arabitahura muri kino gihe kuva mu mwaka w'2020 baratabaye yuko ingufu z'umuntu abaserukira zizivana nuko ari mu mugambwe cyangwa atari mu mugambwe bivana n'abamwizeye bagashobora kumusaba yuko abaserukira rero ni intamba ni gatoya ariko nibaza yuko ishobora kuva mu nzira nayo nyine ikindi ni buryo murazi yuko yigiye kwitoza mu mahiganwa bisaba kuba ufite uburyo butari buke abanyamigambwe rero basanganye uburyo bwabo baregeranije mu migambwe cyangwa hamwe bagakoresha bimwe ugasanga naho bitemewe uburyo bw'igihugu ariko wigenga utegereza kwikora ku bagenzi bawe n'inshuti urazi yuko kandi amategeko atanemera cyane yuko turondera uburyo mu mahanga kereta hari abarundi bagushigikiye ku bw'ibyo rero bidasaba kugira ingufu nyinshi kugira ngo mu gutegura ibijyanye n'imyamamazo umuntu aronge abantu ngaha b'abagenzi n'inshuti bashobora kuguterera kugira ngo uronke uburyo bwo gushobora kuja mu myamamazo rero intamba ziriho ariko ntitwibaza ko zizashobora kutubuza gukora ibisabwa byose kugira ngo umuntu ashobore kurengana amatora ikindi intamba itari nini cyane ariko kamwe ariko ikibazo ni uko mu Burundi abantu bose bamenyereye kuba uri muri muvance cyangwa muri opposition ni ukuvuga umuntu wese akubonye akubaza ati kutari mu mugambwe kumburi ku butegetsi kutari mu mugambwe urwanya ubutegetsi none uhagaze hehe twebwe rumva ko ari igihe turi abantu bahagaze hagati na hagati ntuburi mu bo two tujyita abantu muri opposition kuko ntuje kuvuga gusa yuko urwanya ubutegetsi cyangwa nturi muri muvance ni ukuvuga ntuje gushigikira gusa ubutegetsi ariko uri nk'umuhuza aje kugira ngo yerekane inyishu ibibazo ibihugu bifite bishobore umuti rero kubw'ibyo abantu benshi bashaka bati uhagarare ku ruhande rumwe cyangwa urundi hariho n'akandi gatoya kagiyemo abantu bamwe bambajije nuko no kuri liste y'umugambwe uri ku butegetsi nasanze harimo izina ry'umuntu twitiranyije amazina yose yitwa Dieudonné Nahimana bamwe bagatebaza rero ngo mbega wagiye kwicoza umugambwe cyangwa kandi tukakubona kuri lisite y'abigenga ariko nashaka kuvuga yuko ari uwundi muntu jewe ndwigenga ndi kuri lisite y'abigenga
ikibazo cy'uburyo turakigaruka ko mwavuze intambamyi reka turaza kandi no kubabaza ibyerekeye ibintu mwebwe mubona ko murushirira abandi nk'uko babyihweza igihe cyose hagiye gufatwa nkingo nk'izo uraba uko ibintu ingufu zawe aho zihagaze ibyo turabigaruka ko ariko kandi nashaka tubanze duhe n'akanya umwe mu banywanyi radio yacu bafite akabazo Majambere Enoch muraho
amahoro
amahoro muri hega Majambere
twedwerere neza na neza Burundi mu Ngagara muri mu gisagara cya Bujumbura ni ukuvuga muri ville politique
ni nziza cyane rwose
kapitale ni ukuvuga turi mu gisagara cya Bujumbura
ni nziza cyane murafite ikibazo murafite icyumviro
twebwe nta cyumviro dufise mwatubwira
cyo
mutubati
turiko tuvuga ku byerekeye amatora yimirije mu Burundi turi kumwe n'umushyirantahe Dieudonné Nahimana zo kwitoza yasabwe n'abanyagihugu mu ntara Bujumbura kugira ngo yitoze ku giti cy'iwe cy'umuntu wigenga urasiki bazo cerekeye amatora ukuntu abanyapolitike bigenga bashobora kuhiganwa muri ayo matora
abanyagihugu bigenga nta ngorane barashobora kwitoza nta kibazo amahoro arakwiye amahoro arakwiye turetse yuko baba ari abantu nyine batabona igihugu iyo kiriho kirabya
abo ni bande
bamwe bamwe mu abanyepolitike baba bariko barashikuza nk'abari hanze n'abari mu Burundi
abari hanze n'abari mu Burundi ubwo rero wewe uzoraba gutora uzoraba umuntu yumva ibintu by'igihugu ni kuri kuravuga
ni ukuvuga se mugutora mugutora ushobora kuraba umuntu ariko arayishira igihugu niterambere ya demire karandi ishike twese tumeze neza
nuko akomeza kwihweza imigambi yari ko yashikiriza mu kwiyamamaza sivyo ni vyiza cyane rwose wakoze majambere Enoka
nukuri tumeze neza ngaha imigambi turiko turabona nta rusasi ruko ravuga nta nkoho iriko iraturika mu Burundi turi tumeze neza cyane
ni vyiza cyane rwose reka tuje no kumushyira ntahe umusesenguzi nitanga Simon muraho
wameza
muraho muri hega Simon
abandi mu Rwanda mwagye kwa murakoze kuma umwanya
ni vyiza wakoze kuza mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo murafite icyumviro
kandi bitwara byose mu buryo bubiri ikibazo ni inyunganizi bitwara gutya ese umukandida kuba ari umukandida w'ingenga aho ngaho wa mu Burundi nk'uko amatora ateganyijwe kuri we wabitangiye kubivugaho uvuga ngo imbogamizi yaba abona bishobora kumugonga mu yitwaje y'ukwiyamamaza se kuri we kuba yari umukandida w'ingenga hari abakandida batanzwe wenda n'amashyaka runaka imiryango igiye itandukanye ntabwo yumva ko ashobora gusitazwa no kuba wenda we nta bayoboke benshi bamujya inyuma bareba abari mu ishyaka ritangiyeho n'ubundi barabyumva se abategereza ko bidashobora kumubera imbogamizi cyangwa inzitizi mu buryo butandukanye by'umwihariko mu buryo bw'amikoro uburyo bw'amikoro kuko ibintu byo kwiyamamaza bitwara bihindindi mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwo gutegura kugira ngo kampeni irangire neza itwara uburyo bw'amikoro bwinshi kuri arabona byo bitamubera imbogamizi kuba ahagaze ari umukandida w'igenga nta mugambi wamutanze runaka ngo wenda awugendereho hanyuma wenda ikindi anambwire ese kuko iyo bavuze ngo umukandida ngo umukandida w'igenga aba yigenga mu buryo yemerewe ibintu nk'uko umukandida w'igenga ibyo ni umukandida yatanzwe na n'ishyaka runaka rigenda n'urugero wenda kuba umukandida w'igenga agenerwa iki mu buryo bwo kugira wenda nka deporosoma cyangwa ubundi buryo wenda bwo kumufasha kugira ngo amatora ye no kwiyamamaza kwe kuzagende neza mu buryo bwo kwiyamamaza hanyuma arambwira afashwa ate mu buryo bwo kwiyamamaza mu buryo bwo kugira ngo wenda twebwe wenda dukwiyamamaza ahantu bigende neza usange wenda bamurindira umutekano we afashwa ate nk'umukandida w'igenga cyane ko nta shyaka riba rimuri inyuma we wenda avuge ngo yaza kumuherekeza hanyuma kubwira mu Burundi umukandida w'igenga biramworohera ko usanga kenshi na kenshi abakandida b'igenga kubera ko ishyaka riba ryatanze abandi usanga bafite ikibazo cy'uko nta fasiliti yaba ari bubone mu buryo bumwe cyangwa ubundi yumva afite icyizere ko nibura ashobora kugira amajwi yamwemerera guhagararira abaturage mu nteko cyangwa n'abandi mu badepite n'ibindi ashaka kwiyamamaza kugira nimba nta mbogamizi arimo abone gushobora kuzamugonga kandi anatanze n'umucyo wavuze ku muhate yagize kugira ngo abe aho ngaho atekereze kujya kwiyamamaza aho ngaho nimba nta
murakoze umusesenguzi nitanga Simon reka utubazo twawe nka tune dutatu tuzuhe mu kiganiro cya Dieudonné Nahimana akabazo ka mbere kerekeye ukuntu ashobora kuronka abanywanyi benshi amushyigikira ari kuritoza ku giti cy'uwigenga na mikoro n'ukuntu yoba afite uburenganzira bumwe n'abariko bari bazo kwitoza batanzwe n'imigambwe cyane cyane bavuze ikibazo cy'uburyo n'icyizere bafise ko bashobora gushika ku migambi ishinze duga ku ijambo Dieudonné Nahimana
urakoze imigambwe ni n'abantu baza hamwe bakahuza ibyiyumviro hanyuma bakagira ababarongoye bakaza hamwe bagashobora gukora ibikorwa bitandukanye mugafise ibyiyumviro bitandukanye nikumbure n'ibyo mu ndi migambwe ariko niba bisigura yuko ari bo bantu baba bafise gusa abantu bakurikira abantu abaja mu mashyirahamwe ategamiye ibintu bya politike hariho abaja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere abo bagize umugwi w'abantu bari ahantu bafise umurongozi abakurikira rero zemaze imyaka myinshi ndiko ndakorera mu mashyirahamwe bavuga ko effectivement mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike naho icyo jambo ntabyemera cyane kuko abafite uburenganzira mugabo kumbure atabasanzwe yitwa umugambwe kubwiga rero si umuntu yadutse gutyo canke aribwo bwa mbere ndabitanguye ndafise ibikorwa nsanzwe ndongoye kumushobora gusangana n'imigambwe imwe imwe abo nsanzwe ndongoye mu bindi bikorwa basumba igitigiri rero kubwiyo nsanzwe mfise abantu babisavye nico gituma adashobora guhaguruka ngo abyiyemeze adafise abantu bamushigikiye gushobora kubikora kera rero ni ukuraba mu matora y'2020 aho nitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu urabye aho nagiye mu kwiyamamaza n'abashoboye kumba hafi kunshigikira urabona ko twari abantu bake igihugu kandi cyari mu gihugu cyose kandi twarabitanguye turarangiza byasaba uburyo bwinshi gusumba kwitoza mu nama nshingamateka ariko abagenzi inshuti umwe wese yaratereye mu cyo ashoboye abo nigishije abo narebye abampa umuduga abampa amafaranga abampa ibisabwa baratereye turashobora gukora kuva mu ntango gushika turangize rero niba byari bigoye cyane gusumba iby'ubu ba bantu nyine twari turi kumwe n'uyu munsi nibona ibyo ko baza bari kumwe nanze n'abandi bashasha bashigikira kugira ngo amatora neza kandi gushika aho amatora arangirira rero icyizere kirahari nta muntu wayo bari kijuje kugira ngo ajye mu kintu azi neza ko atajya kibyoshikako abantu bayivuga kubera ko baharuye bivanye kumbure n'ingene babona ibintu ariko hako umuntu yoza kwinjira mu mugambi gusa kugira ngo arondere amajwi asohoke nari gushobora kubikora imigambwe bisaba canke na jr aba nari gushobora kubisaba akanyinjiza muri iyo migambwe ariko nanse gutakaza akarangamutima n'amanye nanse gutakaza abantu n'amiserukire basanzwe kumbure batari mu migambwe n'abari mu migambwe banyemera banyizere uko nyine uko nsanzwe ndi nsanzwe n'umwungere ndarongoye abantu mu bikorwa by'imana naho ntabinjiza mu kuntora kubera ko ibyo n'ibindi tuba duhuriyemo rero si ibintu nagize kubera ngo natakaze umwanya cyangwa ibikino cyangwa ndafite ibyizere y'uko bizokunda
ego mu kanya twavuze intambamyi zishobora kuba ariko murashaka kuvuga ibintu mwibaza ko murushije nk'abandi uburyo bwo kuganira n'abanyagihugu mwavuze ko muri umutangabutumwa umwungere murafise ikiganiro cya televiziyo gikambaye cyane rwose mu Burundi abantu benshi bakurikirana mucuruza bavuga talk show hariho rero mutubwire ikintu mwibaza ko kizotuma mwebwe muja ku ruhande rwiza cyane rwose ku byerekeye ukuntu abanyagihugu bazaba bizera ibintu mufise murusha abandi n'ibi
icya mbere ni uko njyewe ibijyanye n'iby'uburongozi si ibintu ndinda kwiga cyangwa nagiye kwiga ni ibintu byari biri muri kamere kanje kuva nkiri mu mashuri mato ayisumbuye ahantu hose namye ndi umurongozi kandi nakuze nifuza kubona ineza y'abantu tubanye babayeho neza gusumba uko bari babayeho ibyo byatumye rero mubona ngo ibyo bikorwa byose kwitaho abana baza mu ibarabara bagashaka kurugeza aho basherukira igihugu mu makungu bakaba abantu babangiranwa kuba umuntu barongera amashyirahamwe yo kwiteza imbere amafite amakoperative aho urwaruka rukora ibikorwa byo kwiteza imbere bakarima bagashaka kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa misi yose kwigisha inyigisho z'uburongozi maze mu myaka myinshi ndiko ndigisha rero ugiye kubaza umuhari abantu bashobora kuba batanze kumbure no mu maso mugabo izina bararizi kubera imyaka iheze naterera ibishoboka byatumye hagera n'igihe aho umukuru w'igihugu mu Burundi anyize akama ku munsi wo kwigukira ikidari cy'intwari mu bantu bakora ibikorwa mu bijyanye n'ibyo gufasha abantu bari mu bafite bakeneye cyo ibinyishye bibazo by'abafise narose ubushimwe mpuzamakungu bwinshi haba irahe muri Hollande haba muri Amerika mu Burundi mu bice bitandukanye kubera ibikorwa bijyanye by'uburongozi mama nkora rero icya mbere ni uko biri ibintu biri muri jewe biri kama kandi nimaze kuzana ibyamwe biboneka ikindi naco ni uko mu bijyanye n'ibihe igihugu cyacu cyacamwo ingene aba yaritwaye akitwara neza ku buryo utisanga watakaje imyifato yawe kubera ko wirukira amaronko sindi muntu niko ndirukira amaronko abanzi mu bikorwa bya misi yose hari umuntu muhura akakubwira ati zengera nze kwitoza ko umushinga amateka akubwira nzoronke exoneration za n'imodoka zimbutse canke ndonke umushahara miliyoni 3 ku kwezi canke iki ariko ibyo byose ni ibintu nari nsanzwe mfise mfise akazi keza mfise uburyo bwo gushobora kubaho singiye kurondera inyungu niko niyumvira gusa ahubwo ingene noshobora guserukira abandi kugira ngo dutore amategeko meza hanyuma habeho no gufasha kugira ngo niba ari amategeko ariko araza atari meza yo kononera urwaruka kononera akaduza k'igihugu umuntu naho atubafitize ingufu zo kuyabuza ko arengana kuko kumura ari umwe canke abomwemera abari nk'abiri canke batatu mu gihe ushobora guhaguruka ukavuga uti iki kintu mukirinde murabe n'igihugu cyonera akaduza k'igihugu
tugarutse ku kibazo cy'uburyo nacyo mwize kuvuga nk'abantu bitoza kwitica imigambwe bawusanga kenshi na kenshi abanyagihugu abanywanyi umugambwe ashobora gushyira amahera hamwe nsinzi ukuntu byifashe ku byerekeye imfashanyo muhabwa na leta icyo kibazo cyo mwebwe mu nzu bwica hirya no hino gute
birazwi neza ko twaragize n'inama na seni barabenshi baguye dusubiramo n'ejo bundi nta mafaranga leta batanga ku muntu ushobora ko agiye kwitoza kera barashobora guha imigambwe imiduga cyangwa iki ariko ubu nta ntibaza kubwo buryo budategura rero nta na rimwe no mu mwaka w'2020 leta nta n'amafaranga atanu yaduhaye cyangwa abantu bari mu nzego bashobora guterera oya umuntu wese agerageza kubaza abagenzi inshuti jewe na mu mwaka w'2020 byasabye yuko umuryango twumvikana ariho umugambi nari nshyise wundi gukora ikindi kintu cy'umuryango ariko avuga tutireka twabigiyemo ubwo buryo reka ubushiremo hanyuma ubandanye rero n'ubu rero tugatangira guterereza n'uri ko aranyumva edo niyabona tumuterereje amategeko arabyemera yuko duterereza inshuti n'abagenzi hanyuma umuntu azaduterera tumenyesha amakonte kuri banki cyangwa nimero zo gutanga ko uburyo cyangwa umuntu ashobora kuvuga ati ndabatiza imodoka ntihagira kwiyamamaza nzo baraha ubuhinga bwanjye kubafasha muri cyangwa kiriya biremewe n'amategeko ikitemewe n'amategeko no gusaba imfashanyo ku banyamahanga hanze kugira ngo baduterere ibyo tutazokora ariko hagati mu gihugu ndazi neza yuko abo nyine bazogutora nibo baheza bakaguterera n'igihe bisaba uburyo bwo kwiyamamaza
ni byiza cyane rwose reka duhe n'ijambo ubundi munyanya radio y'ijwi rya Amerika telas muri aho telas
turaho
muri hehe
tereye Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite ikimubiro turi kumwe n'umushyira ntahe Dieudonne Nahimana zo kwitoza agaserukira abanyagihugu mu ntara ya Bujumbura akaba azo kwitoza ku giti cy'umunyapolitiki yigenga tugakwiriramo ikibazo cy'imvira
kibazo mfise ndabanje kumuramutsa kwanza umukandida Dieudonne
rakumva ni byiza
ego rero yewe mfise amakenga ku bakandida bitoza bigenga amakenga mfise nuko mu Burundi gutora abantu batari mu migambwe ibintu bigoye umenga kenshi ntidukunze kubona abantu bitoje bigenga baronka amajwi ari hejuru rero nashaka ndamubaze icyizere wewe afise kuba yitoje nk'uwigenga atamugambwe arimwo nk'uko tubona n'abafise imigambwe kenshi utanga bigorana nshaka rero ndamubaze aho abona wewe azobicisha kugira ngo ashobore kwitegwa atogwe ya ashobore kwitegwa abanyagihugu. Murakoze.
Murakoze telasa.
Mwenye usitina janyo.
Telasa.
Halo.
Amazina yawe yose ni nde?
Amazina yanje ni Telesforo Nizigama.
Nizigama Telesforo.
Telesforo. Mkotika turagani lano kubaza na ande gatoi. Bega, mwaka yumbi na mirongiri watu mushinga mateka.
Narato yewa wase che?
Waluzi zina jimu watoi. La muzi, mwagani liye kubwa mwaka yumbi na mirongiri. Mushikiri muu.
Abona toye ndaba
waruzi umuntu cyangwa amenye umugambi reka ndeke ntatu na utovishura mugana sakubwira ngo itandukanire dorire hagati yo kuba umuntu yigenga no gutora umugambwe abantu batora umugambwe mugandi kenshi ntibanamenya n'uzo baserukira mu mugambwe ngene yitwa ariko jewe ntoye nk'uwigenga ubuzi ko nitwa naho imana Dieu Donné ufite telefone uyizi ari cyuntuma cyangwa ari cyumbaza uraheduka ukambaza ukambwira uti ikintu zokimvugire gucya muna amashinga mateka cyangwa zokuturabira ngaha aho mutubaye ingorane zihari itandu ikintu cya mbere cyiza kubigenga nuko mutora umuntu umuzi ko ari umuntu wimvuga ko isanke umuzi ko ari umuntu atari vuga ko karekare kumutora ariko itoye umugambwe izina ryose ry'umugambwe utoye niyo baguhitizamo uwo baguha yuko baguhaye na akambwe izina nimero ya mbere cyangwa wa kabiri rero icyizere mfise nuko iyo abantu bakuzi baraheza bakagutora bakavuga bati nze ndatoye nanka kuko ndamuzi kandi azashobora kunserukira hagutora izina ry'umugambwe ariyo wose hanyuma bakazohitiramo uwo uza kunserukira kumbure sinzo namumenye ikiringo kiwe cyo gutwara kizorinde kihera ntashobora no kunamwegera ariko wigenga umuzi kandi ushobora kunamushikira ushobora kunamutuma icyo wifuza kumutuma muri amashinga y'amateka rero nagomba ngo babwire yuko icyizere mfite nuko iyo umuntu aje kwitoza nk'uwigenga bivana naho n'icyo yamaze kandi bivana n'uko amico abantu bamuzi ko rero wowe ndakubadije nuko utashobora kwishyura ubu mugabo ni ukuvuga nti icyo kubuza kuzontora cyo bari giki nuko wowe utanzi cyane kubera ko ntigeze nza mu mugambwe nibaza rero ko hari abantu benshi bavuga bati nupfuma ntora uwo nzi nzi izina ryiwe nzaho nzomusanga ntabwo utori umugambwe uzocumpitiramo gusa uzoza kunserukira rero icyizere mfite nk'uwigenga nuko umuntu azotora umuntu azi kandi ashobora kumenyera mushikiye
ntabakiriyemo uruhara rw'imigambi abanyapolitiki batandukanye bashikiriza gogo nuruwe
ubwa mbere hoho nuko mu Burundi turashaka icyo kibazo kenshi usanga akajya ko gushikiriza imigambi kataba kanini cyane muraze ko nicyo nini namamazo iminsi 21 ariko rero nibaza ko uko iminsi iri kuragenda abarundi n'abarundikazi bariko baratangura kubaza bati uzotumarira iki mbega ibyifuzo imigambi ufite yotuma ibintu byisumbuye bikagenda neza byo bibihe nicyo gituma rero nk'ubu igihe cy'imyamamazo nticagera kezo babwira nk'umushinga mateka je ndabona nk'ibintu bimbabaza muri quartier aho ushobora gusanga ikiraro cyabomotse kwibarabara mu gukabura ubwira kugira ngo ufashe ubwitorere imuntu gushobora kuguserukira gufasha kugira ngo yegeranye abantu bakotize bashobora gutorera kucubaka cyangwa ugasanga hariho amategeko yatowe mugabo rimwe ugasanga niba barije umuntu yaguserukira cyangwa umushinga mateka utirya tegeko byagenze gutatu sinanaritahuye na neza ugasanga rero yazo bari gusigura hazo kwerekana ingene umuntu aserukiye abamutoye azoba abafasha kubona ibibazo bafise mu kibano no kugerageza kubafasha kubitorera umuti igihe rero nisagira hazobaho kushikiriza imigambi ego sico kimwe n'igihe uri kwitoza mu kugwego bw'igihugu ariko n'umushinga amateka arashikiriza imigambi azo icazomarira abazo bamutoye
ni byiza cyane rwose tushimire rero Telesforo Nizigama ku kibazo yashikirije reka kandi tuhe ijambo Bosco ubundi bunyuranye muri radio y'ijwi ry'Amerika Bosco muraho
Nayo tura
muherereye hehe
mu gisagara cya Bujumbura neza mu Kinama
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nashaka mwongere munyibutse izina ry'uwo mutumire
ni umushyana he Dieu Donné Nahimana
Ego nyakubaha Dieudonne Nahimana yarigize kwitoza mu Imanda yeruka mu kibanza cy'umukwegego naho bitakunze.
Yego.
No munsi nimba ndabyibuka neza nenga yitoje nk'umushinga amateka mu mbabare sinabikurikiranye murazi yuko ijwi rya Amerika ngati ifata kuri internet gusa.
Yego.
Mbega no munsi nagonda mu bazuki mbega nka havuka sinzi neza havuka hariho amazu 10 ajya bita ngo atwagwe no bita nyumba 10. Hari cyo yigeze abamarira kugira ngo bashobore kwitoza kugwego ubwo bashinga amateka nimba atacu yigeze abamarira mwayo mazu 10 nivuga naho zo kwitoza kugwego bashinga amateka naca domara ntatandukaniye nabandi kuko muri make iki gihugu cyacu gitandukanye n'ibindi bihugu aho demokarasi imaze gutera imbere abantu batora nka twebwe abenegihugu basanzwe ntitwapfa gutora nk'umushinga amateka wo kubwo bugero yategereza gutorwa n'abandi bantu basa n'abaciye ubwenge sinzi ko ndiko nabivuga ko byategerezwa mugabo nk'uwo o nimba atakivigiza amarira abenegihugu bajya bo mu mihana 10 mu mongo 10 nivuga no kubwo igihugu ntacyo azomara ntatandukaniye n'abandi kihe nashaka enda mwibarize rero mbega nubwo ntibudasa nk'inamashinga amateka tugiye dutore mu misiri imbere nk'umushinga amateka azokora iki gitandukanye nabo bandi batangwa no n'imigambwe batangwa bitoza kubwiki cyabo muri make ngaha mu sisitemu iyo ubundi bavuga ngo ni rise ferme mu bintu by'imigambwe mu kwitoza mu gice cy'umugambwe iyo sisitemu niyo yonona igihugu kuko aho abatowe ntacu amari abene gihugu aho ngo bakorera imigambwe y'abashyitsi hejuru rero natubwire nawe nyine icyo twomwitega ko azotandukanira ko n'aba andi na hazo bari wigenga yego ndazi ko amategeko ataba amategeko asana yagoye kuri bo kugira ngo ukinte zo kwitoze ngo ufumenge utore umugambwe ku mugambwe niwe niwumenga urimo abantu benshi mugabo uzo usabwa amajwi make yabwiranije no wigenga none wo udiyo do nazo batumarira iki n'iki yategekanya guhindura ubwiranje no buzima gusa n'ubudimbye mu gihugu wewe ayikindi kintu ateye gutesha umutwe abene gihugu tumwiteze ko nk'umushinga amateka akabazo kanje na ifite bwana munyesha wa kunako
murakoze Bosco reka guhinyishu arafite inyishu z'ibintu amaze kurangura
yego
urakoze cyane ego ni ko murundi ukirundi bavuga ngo hapishima ushimwe n'abandi zero ni bazo yuko unda gutahura kuko kumbure nibwo bwa mbere unyumvise cyangwa utarunzi ariko no vuga gusa kuri nyumba ku nzu 10 no ba ngerageze kugabanya ku buryo butoyi bushoboka jewe mva mu ntara muhinga muri commune Gasogwe ku musozi wa Kinama rero uravye ibyo nashoboye kurangura aho hantu mvuka sino ndakubidondagura uyu mwanya kumbure nzogira igihe cyo kubibamenyesha ndiko ndabamenyesha ibyo nifuza gushikiriza abarundi n'abarundi kazi ariko birenze iby'inzu 10 ariko sinaho gusa ni ku rwego rw'igihugu nibaza yuko wumvise ko narose n'udushinga dutandukanye kubw' ibikorwa amaze gukora ku rwego rw'igihugu rero umuntu yadukije ukaba ukoresha amarezo sosiyo ugerondera kuri Facebook canke ahandi hose wandike Dieudonne Nahimana Foundation Dieudonne Nahimana Foundation canke ari site internet yitwa dns.bi ushobora ibikorwa umunsi ku munsi n'uyu munsi mba ndiko ndarangura rero ni wowe uzoheza ukavuga uti uyu muntu ari cyo yamaze cyangwa ashobora kumarira igihugu ariko ndazi yuko ntari umuntu yadukije cyangwa yaje gusa kugira ngo akore nk'iby'abandi cyangwa ngenereza abasanzwe bimeze icyo uvuze uti mbega inama nshinga amateka y'ibigo bitandukaniye ni hehe n'izindi nuko demokarasi ni nk'umwana avuka agakura hanyuma rero araca mu hezo kugenda aravura yagenda aragwa hasi nibaze ko demokarasi mu Burundi yatangwe mu mwaka wa 1993 twinjiyemo mu 1993 ubiri kwirafata agenda yaciye muri byinshi igenda icumbagira muri bicanke biriya rero nibaza kuko wabivuze abantu batanguye kumva bati byarike gukorwa gutya n'amashinga amateka si kugenda gusa guserukira umugambwe hanyuma iyo userukira umugambwe adugije ukuboko mwese mugaca muduza ni igihe cy'uko habaho ibyiyumviro guharira kubaza abashikiranganzi kubabwira ibidakwiriye ko bakora rero nibaza yuko uko iminsi igenda kandi nizere ko no mu migambwe bazotanga abantu bashobora kuja muri ubwo buryo bwo guharira no kuzana ibyiyumviro bishobora kugira ineza abarundi n'abarundikazi bose bitagira ineza gusa aba abashize ku ntonde mu migambwe yabo rero gihe nabafite n'amahirwe yo gushobora kuba muri iyo nama nshingamateka nibaza yuko ubumenyi ifite mu bijyanye n'iby'uburongozi nama nigisha hirya no hino bwogira icyo buterere kugira ngo amategeko atorwa mu nama nshingamateka agire ikimazi abarundi bose rero nibaza yuko igihe nicyagera cyo kwiyamamaza uzomenya
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Gérard Ndagijimana muraho Gérard muratwumva
ndabumva
muri hehe
uri Bujumbura
ni byiza cyane rwose mafite ikibazo mu masite cy'imvura duga ku ijambo
yego kubaza
yego
ikiganiro turi ko murabona ko kijyanye n'ibibazo by'amatora navyo abantu mama babiyaga ko rero uko tubaze uwo mutumire mwatumiye ingene yiyumva ingene amatora ashobora kugenda neza akajyamwo bose sinzi ko iyo babifisemo uruhara uko icyo usanga hariho amategeko mengo agomba kwigiza inyuma bamwe ariko rero nkuko mwavuze yuko azomushinga amateka yarakwiye kutubwira akabirya nyine akavuga akagashyira ahabona kugira ngo tumenye akabirya azobazanye cyangwa akarusho azobazanye kubera abandi benshi iyo bahejeje kubatora baca bagenda bakigira muri zijya ntebe ntibasubire kumenyekana cyangwa ngo basubire kugaruka mu banyagihugu ngo babayagishe bavugane nabo bamenye ibibagoye ibibazo byanjye byari ibyo mugire Kristo
murakoze Gérard
nashaka kugushimira kwica kibazo ubwa mbere hoho nuko je nta ruhara nabifisemo mu bijyanye n'ingene amatora azogenda neza cyangwa ibitagenda neza ndumukandida mu bandi nagiriwe ibakwe yuko ivyo natanze byari bikwiye hanyuma nkemegwa n'amategeko yuko nshobora kwitoza icyo ni cya mbere sindi mu batunganya amatora ku bw'ibyo tuma twizera ko bazobikora neza aho bageza tumaze kubona bamaze kugerageza kutwereka yuko biriko biragenda neza naho tutazi n'ibikurikira byose ingene bizoba bitunganijwe ariko rero kandi kuri icyo kibazo babajije je nibaza yuko akarusho kariho kuwigenga akambere nuko utora umuntu ushobora kumenya ukamubaza ukamutuma udaho umusanga ushobora kumutuma ko ufite ikibazo akaza kukumviriza agishikana imbere cyangwa agashobora kuguserukira no mu ntwaro iraho hantu dufate muri komine mu ntara akakubariza ikibazo kijyanye n'agace usanzwe ubayemo rero nibaza ko kuwise akabirya nuko jewe mu gihe cyo uzogera cyo kwiyamamaza muzamuzi nzo uburyo nibaza nzoronka baba bampemba mu nama nshingamateka niyemeje kubushira mu gushiraho ibiro by'abantu bakora amasaha 24 bitegura kwakira ibyifuzo n'ibyumviro bivuye ku bantu cyangwa abarundi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo nihagira icyo mbaza cyangwa nshobora kubaserukira cyangwa itegeko kanaka nshobore kuba numvise ibyiyumviro byavuye muri abo bose bashoboye kushikira rero ingufu cyane cyane ziba zo gushyira kumviriza abarundi n'abarundikazi ibyifuzo bafise ku bijyanye n'ibibazo bisa gushyiramo n'amashinga amateka ariko kandi no kuza gushika aho bari kuraba ibyifuzo bafise kubahuza ari nk'ibintu bashobora gutorera umuti mu mwanya mutoyi bagashobora kuronka umuntu ashobora kubahuza bakicara hamwe bakaganira rero nibaza ko bitandukanye cyane n'ingene abantu babazi ku ntonde kubera ko icyo gihe ubuzo umuntu ubuzica umutuma cyatashoboye urakivuga uti ntiyagishoboye mugabo wariwe ushobora kumushikira jewe rero hazoba ariho abantu bafite nimero ya telefone dukorana bambarira bati muri abantu bagutoye hari abantu bafite ikibazo i Mutambu hari abantu bafite ikibazo mu Isare kumbure wobabariza mutanteri cyangwa wabariza munama mushikirangandi kanaka tumushikirangandi kanaka tikibazo ko kitaretwa idumuti kwa matara ya cyitsi minsi minsi habaye kibazo ki umbere kibazo cumvikana mugahabo zukibaza mbega kwa amazi yacitse muri cyatsiye bizomara iminsi ngahe munakarongo munashaka gutanga inyishu mbega ko hari iki kibazo kanaka cagoya abantu cumwavu bagomba kuza kumbure hariyo ubwato bwa gizingorane umuntu akagira umuntu abwira ashikiriza abantu amakuru nyayo batarinze kwibaza canke kuja mu saku ari bice biteza ingorane mu gihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas muraho
muraho neza
yego muri hega Thomas
ndi muri Malawi mu gisagara cha Brantyre
ni byiza cyane rwose murakurikira neza iradiyo Ijwi rya Amerika
cyane kabisa
ni byiza yakandika zina ninde Thomas
Nitwa Thomas Bukeye
duga ku ijambo kibazo cy'icyumviro
ubwa mbere reka shimire uwo mushinga ntahe ku cyumviro yagize cyo gushaka kwitoza nk'uwigenga bwa kabiri ni nk'ubutumwa nashaka ko zomutuma hamwe Imana yo zomufasha ibyo ari karanira akabishika ko
ni byiza cyane rwose
yego nibyo turazi uko abashinga amateka mu gihugu iwacu basanzwe bajyaho n'akazi bakora rimwe na rimwe usanga birengagiza icyatumye bajya mu nama nshinga amateka nk'abaserukira abanyagihugu ahubwo ugasanga bashyize imbere politiki cyane gusumba abanyagihugu bajya baserukira icyo twashaka gutuma uyu mushinga ntahe ni uko hamwe yozoshyira mu nama nshinga amateka Imana imufashije yozoharanira ku itegeko rigenga uko abantu benjya mu nama nshinga amateka cyane cyane abitoza igiti cyabo bo byoroshya gusumbya uko bimeze kugira ngo n'abandi bari inyuma bazoronke ayo mahirwe kugira ngo mu myaka iri imbere tuzobe dufise abashinga amateka benshi baje bitoza ku giti cyabo cyo ni cya mbere ikigira kabiri ni uko bozosaba muri leta bakagabanya uburusho abashinga amateka birunda ko n'abandi bategetsi kugira ngo abanyagihugu nabo baturakoyoko kuko twabona ko mu gihugu bidasanzwe bimeze neza cyane ku banyagihugu hari ubukene hari n'ibindi hamwe nk'abashinga amateka bozohaguruka mu myaka iza bakavuga ati no burusho duhabwa ni bwinshi n'abandi bategetsi b'igihugu reka tugerageze turabe ko yahantu twogabanya twese turabarundi kugira ngo iby'igihugu bidushikire twese kiba ari ikintu cyiza icyo nashaka gushikiriza ni ubumenga cyane icyo murakoze
muri ko muvuga uburusho muvuga agashahara
agashahara najya andi mapime bihereza ndoke bijya byose abashinga amateka baroka muri rusange kuko bari bagira ko ari abantu banyagihugu nabo barabatoye kandi babafite amikoro make
murakoze Bukeye Thomas reka mushyira nahehe na Imana Dieudonne guhinyisha kuri ibyo bibazo
Thomas urakoze cyane ku bibazo byiza ubajije ni n'intererano kandi ndamukiriza abantu ba Blantyre muri Malawi narashoboye kuza kuramutsa ko muri we ntitwahuye ariko nahuye n'abarundi batari bake nabonye ari ahantu hari abarundi benshi nizere yuko akajyo kasohoke nzosubira kuza kuramutsa abantu b'abarundi bari hiyo muri Malawi rero ku bijyanye na n'izo bishikirije wamengo warasomye imigambi yacu dufise urumva urinze ubona ingene bitugora kuza kwitoza birinze gusaba ibice 40% kiza mu bintu bya mbere byihute gaje kugerageza gusaba yuko byohinduka kuko icyatumye bishigwaho umuntu ashaka kucikeka ariko nibaza yuko kitobera intambamyi abandi barundi bashaka kwitoza nk'abigenga kuko igihe tworonka abatari bake bigenga tuvuze ko imigambo ariyo cireka kujamo byotuma kumbure bifasha kugira ngo ntihabeho gusa guharanira icyicaro canke kuza guharira gusa ibijyanye n'ibya politiki cyane cyane ku migambi itumvikana ko tuba tubona habaho guhangana cyane cyane icya kabiri uvuze ku bijyanye n'ibyo by'uburusho icyo nibaza ko ari kimwe mu bindi bintu bihambaye cyane biri mu byifuzo byacu no kuraba ingene kwiyumvira yuko abantu bari mu nzego z'uburongozi bw'igihugu biyumvira ineza yaba batoye gusumba kwiyumvira gusa ibyo bo bakeneye rero ibyo urabibona yuko hari igihe naho karero babwira usanga ni byiza nk'umushinga amateka arashobora kuronka ico twokwita nka exoneration ku bintu abaguze kugira ngo bende kuri hamakori mugahari gusanga hace habaho no kureza urugero abantu bakabikoresha mu kurenza urugero basanga ibintu bitumye n'amakori yinjira ngo aze gufasha ibindi bibazo igihugu gifise ariko tuba turabona muri kino gihe ariko bashaka ingufu mu bijyanye n'ingene amakori atangwa ariko ugasanga kumbura umuntu kubera ko gusa ari muri icyo kibanza ntashobora gutanga amakori kandi arafite uburyo gusumba ubundi muntu akora ubuzi buto buto rero ibyo sinonda ndakubigaruka ko ariko nihagera igihe cyo kwiyamamaza uzobyumva yuko tubishimikira ko yuko abaguhamya yuko ibijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa buteza kugabanganwa n'abantu bose bashoboka bigafasha imwe z'abarundi bose kuko uyu munsi nibaza ko abarundi ndi nka 20% ariko usanga bakoresha nk'ubutunzi 80% bw'igihugu abandi ugasanga 80% n'abakoresha 20% gusa mu bijyanye n'imigambi yo kwiteza imbere rero nami ndabivuga kuva mu mwaka w'2020 nta gihinduka n'uyu munsi Burundi n'igihugu gishobora gutera imbere mwanya muto gishobora gushika aho abantu bose baroranirwa kubera ko Imana duha ubutunzi bwinshi ariko ikibazo gihora gihagaze ingene ubutunzi butunganywa niyo urabye budget y'igihugu yonyine ingene yubatse ariko ubona ko ari utuntu twinshi tugihaze kandi ibyo nibaza yuko atari n'ubwa mbere tubivuze nibaza ko ariko ari mu ntera mutotanga mu bijyanye n'iby'uburongozi bw'igihugu
murakoze reka duhe kandi ijambo ndabona akanya kariko katujana duhe ijambo nshimira Imana muraho nshimira Imana murahe ga nshimira Imana
ndende mu gihugu cya Afurika y'Epfo
muri Afurika y'Epfo duga ku ijambo ikibazo cy'imvino
ndo nechimbe ndakota kuterera nabonye mwari mwatangaje kuntanga mara amuvuga ko arekuntu kuganira kubijanye n'ingene amatora agiye kuba mu Burundi nagomba gutera intege uyu mukandimwe agomba gufata kanya ko kwiyamamaza akabaye yindi nzira ya kabiri nagerageze kabisa ndamuhaye kuraje kuko mu Burundi hari ibibazo byinshi uretse n'ibibazo by'ubutunzi na politiki ihari ni politiki iteye isoni rwose ku buryo igihugu kitara gisubira inyuma bivanye na politiki politiki ikorwa nabi bigatuma igihugu gitera gisubira inyuma bigatuma abenegihugu batera bikuramo uburongozi babyumva ko nazi kuri ubwo ndamuteye intege nabandanye kabisa ashishikare Imana imworohereze kumbure ashike ku ntego ariko gusa intamba nyimbo nazo hafagira ni ibijyanye n'ibivugo wa semi kuko semi utegura amatora kuko semi niyo y'umugambwe semi jfdd sinizeye rwose ko hari kizovamwo mu matora kuko baragerageza uburyo bwose semi bakayibwira ingene iza gukora uburyo ibiharuro babikora bahagara bayihagaze hejuru bigatuma ibyari byatowe atari byo bitangaza rero ndagomba
duga ku ijambo asozera
rero mu ndamake novuga yuko hatabanje gukosorwa ibijyanye na seni ngo bahe ubwigenge abiyamamaza bose agaca rwose baramukumiriye mbere yari yatsinze amatora mu 2020 amajwi barayatwara nicyo gituma n'ubu nta cyizere notanga ku bagiye kwiyamamaza kuko barakumiriye abari bashobora kuronka amajwi rubatwara igihugu muca make nibyo byiyumviro nagomba guterera
murakoze nshimira Imana mushya nahe Nahimana Dieudonné nshimira Imana asa n'utizeye ukuntu amatora tumubanya mu Burundi
nibaza ko umuntu wese mu buzima kugira ngo ashobore gushika kure aza kubaho afite ibyizigiro bya kazozo atabaho gusa iminsi yose ahagarara kubizabaye kuba byarabaye muri kahise canke isiguro ashobora kubiha rero sino janga ngo nze mu byo kwiyamamaza ariko ndiyumvira ngo amatora badoyiba canke se nikorera umugambi k'ubutegetsi gusa canke iki ibyo umwe wese arashobora kubivuga bivanye n'aho abahagaze ndetse ariko arabona canke ibintu byamaze kuba ugaheza ukabivuga uti nabibonye gutya ariko uyu munsi reka tugumane ibyizigiro yuko bizaba bikogenda neza kandi ko uko iminsi igenda cyangwa ibintu bizogenda ko se nizohagarara mukuri ubwira ngo kubidwa byagenze abariko babyubahiriza kuko ni umugi mushasha se waruriho mwaka 2020 reka twingire ibyivugiro yuko udashobora guhagarara ugakora bikagenda neza rero nibaza yuko tutuhagara kuri kahise reka tutegure kazonza twizere ko bizogenda neza
ntitwarangiza ikiganiro mushya ntahe Dieudonné Nahimana tutavuze cyane cyane uburongozi mwamye mumvuga ubuhinga mwama muri ko muratanga amatwa dusubira ejo bundi mwaronse yagashimwe ka no mu rupapuro rw'umutsindo mu mashuri mwahuriyeho n'abandi banyapolitiki b'abanyafurika bakomeye muri icyo mutubwiye kuri ako gashimwe
ego ibintu bijanye n'iby'uburongozi si ibintu naho umuntu aba afite ingabire yo kuba umurongozi akaba arabikoze mu gihe busanzwe ariko birasaba ubumenyi kuko kimwe mu bintu bituma ibihugu byose muri Afurika bisanga ibijyanye n'iby'uburongozi cyane cyane ibyo turavuga bya leadership bitagenda neza ni uko usanga hatabaho kungura ubumenyi kugira ngo umuntu yige uburyo bwiza bwo kubikora rero je ngo maniga nami ndabikora kuva kera n'ubu rero dufite ubuhinga ngurukana bumenyi hoho biroroshe ushobora gukurikira ibyigwa uri mu Burundi ukabyiga biva mu mashuri atandukanye ubu rero nariko ndamaze igihe ndiko ndiga ibyigwa muri institute yitwa Pan African Leadership Institute ikaba ikorana na Université ya Accra muri Ghana mugabo kandi yabigisha bakaba bava mu bihugu bitandukanye byo ku isi aho rero nakurikiye icigwa cy'uburongozi mu bya politique cyangwa bita Political Leadership Professional Course uri kurigishwa n'abantu b'abaprofeseri babiminuje ariko kandi banabikora mu byo mu bice bitandukanye y'isi rero n'izi cyo cigwa carimo cyane cyane ibijyanye n'iby'uburongozi bwa politiki ibijyanye n'ibyo kuba abantu babizigirwa mu bijyanye n'iby'uburongozi ibijyanye n'ibya demokarasi ingene amaprinsipe nyamukuru ya demokarasi ibijyanye n'ingene abantu bagira peace building cyangwa ibyo gutuma abantu bashobora kubaka amahoro arama mu bihugu negotiation gena abantu bahuza abantu ariko bari mu matati byinshi harimo ibintu byinshi bitandukanye amakuru atandukanye rero byabaye byiza nashobora gukora ibibazo ndabitora rero muri uku kwezi guheze batwaronge impapuro z'umutsinda muri Université ya Accra muri Ghana turi kumwe n'abandi bavuye mu bihugu bishika n'ibaza 38 bariko bariga kandi basanzwe bafite ibyo basanzwe barongoye cyabaye ikintu cyiza cyane cyane mu guhabwa urupapuro rw'umutsindo nabaye nabishikirijwe n'umukobwa wahoze arongoye igihugu cya Ghana akaba ariwe yaharaniye intaye kwikukira umukobwa wa Kwame Nkrumah yavuze ijambo rihambaye cyane ariko yasubira kutwibutsa bari abantu baharaniye intaye kwikukira muri kahise indoto bari bafise ya Afurika yunze ubumwe mu gihe tuko turabona yuko ibihugu byinshi muri Afurika bitumvikana gucanamwo rero byabari ibintu bitanga ibyizigiro cyane ariko kandi sinahajeje n'ubundi abandanya kwiga ari bandi makundi ko ndiga mu bijyanye by'uburongozi kugira ngo umuntu apfe gukora ibintu gusuka byumva ariko abikora afite ubumenyi afite n'impamya bushobozi
ni byiza cyane rwose turabona n'ubutumwa muri kurashikirizwa n'abanywanyi bacu batari bake kuri Facebook Geeks we yagize ati uyo mushinga amateka ijwi ryanje ararifise ritagabanije uyo ni intwari arashoboye n'ivyo amaze gukora bizomuvugira ivyo amaze gukora bizomuvugira Vianney JJM W nawe ati ni vyiza kuba atanyuze mu mugambwe kuko hari imigambwe idakora neza ayo ni amwe mu majambo ariko ashikiza ku Facebook n'abanywanyi bacu ba radio ijwi ry'Amerika mu gusozera mu kanya gatoyi Dieudonné Nahimana nashaka mutubwire mwarigize kuhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntivyagenze neza murashaka kutubwira ikintu icigwa mwahakuye mu kanya gato umuntu umwe
Icigwa twahakuye nuko bwa mbere hoho abarundi n'abarundikazi bageze mu gihe cy'uko bifuza kumenya imigambi abantu bafitiye batagicora kujyana n'ibishobisho ikintu cya mbere kiryoshe mu mwaka 2020 narabonye yuko ibintu by'amacakubiri y'amoko y'intara byagabanutse cyane mu gihugu kumbe ntibyahezeje na kwijana ariko byaragabanutse cyane rero byatanze icyizere yuko bizogera igihe bigatakaza uburemere bwashyize muri kahise ikindi cigwa nuko byampaye akajyo gushobora kuzunguruka igihugu cyose nashobora kubona yuko ari ibibazo ntarinzi ko biriho ugasanga iyo tuko turavuga ingene igihugu kimeze kenshi dukunda kurabira aho duhagaze gusa mu gisagara cya Bujumbura mu bisagara bitandukanye kubona yuko hariho ibintu bimwe ngendegwa ko bipfiye guterega umuti kugira ngo abarundi bashobore gutera imbere mu mwanya mutoyi rero icigwa nuko bwa mbere ho byampaye icyizere yuko Burundi buzoshobora kuva mu ngorane twamaze imyaka myinshi kandi inyishu zigashobora gutorwa abantu bagashobora gutera imbere mu mwanya mutoyi Burundi rero baracyafite mutima wo kwifuza bana mu bumwe mu rukundo kugira ngo bashobore
ubumwe urukundo ni yo nkingi ya mahoro mu shinga na he Dieudonné Nahimana ndagushimiye cyane gose kukanya batoye ndase kukanya ufite tarika nini ndashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe z'uma tukabishimiye kandi na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri sana cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza.